uyu mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo, mudukurikiranira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Tubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Imbere ko dushika ku makuru avugwa mu karere, reka tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Aloyce,
urakoze Fidèle. Tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abasirikare ba Mali bashika kuri 30 barishwe, abandi batanu barakomereka mu gitero bakeka ko cyakozwe n'abakora iterabwoba ejo ku munsi wa kane mu buraruko bw'igihugu nk'uko byashikirijwe n'igisirikare. Icyo gitero cyabereye ku kambi ya gisirikare y'Itarkinte ni mu buraruko bw'intara ya Gao nk'uko byashikirijwe n'umutegetsi wa gisirikare atashatse ku izina ryiwe rigaragara. Icyo gitero cyahitanye abasirikare benshi ba Mali muri aya mezi ane. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yaragabishije amakungu ejo ku munsi wa kane ku mamiliyoni y'abantu bashobora kwicwa n'ikiza cya korona mu gihe batokorera hamwe mu kukirwanya. Antonio Guterres asaba ibihugu guterera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS amafaranga yo gufasha ibihugu bitishoboye kugira barwanye uwo mugera. Ejo kuwa kane OMS yatangaje ko yaronse intererano ingana n'imiliyoni 675 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha mu mezi atatu ari imbere, ariko yavuze ko hakenewe ayandi mafaranga mu gihe ibihugu uwo mugera ugezemwo bibandanya byiyongera.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amashirahamwe atanga ifashanyo aragabisha ko mu gihe umugera wa korona woshika mu makambi y'impunzi abofa bo murengera. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rigereranya impunzi ziri ku isi zirenga imiliyoni 30 ziri mu makambi, kandi benshi babayeho ku buryo byoroshye ko bandukizanya. Mu gihe n'ibihugu byitwa ko bikize bitorohewe mu rugamba rwo kurwanya umugera, abahinga mu by'amagara y'abantu basaba amakungu guhoza amaso kuri uwo mugwi w'abantu ushobora kurigitwa na korona. Abashikiriza manza muri Misiri ejo ku munsi wa kane barategetse irekurwa ry'abanyepolitike 15 batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimwo uwahoze ari umukuru w'abafashije Perezida Abdel Fattah al-Sisi mu bihe by'imyamamazo. Abaharanira agateka ka muntu bagereranya ko abantu bashika 400,000 bafashwe, mu nyuma abaharurwa mu 100 bararekurwa inyuma y'imyerekano yari yatumwe ko n'umugwizatunga w'umunyemisiri yahungiye muri Espagne. Iyi ngingo y'ubucamanza ntiyatomoye nimba kubarekura kwari kwitaba akamo ko kurekura abanyororo bafungiwe ibya politike canke ari kugabanya imbohe ku bwoba bw'ikiza cya korona.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane cyarashimye irekurwa ry'abanyagihugu bacyo bari bafungiwe mu mabohero ya Irani na Libani mu gihe ikiza cya korona giteye ubwoba makungu ku magara y'imbohe. Amerika iriko irasaba kandi Venezuela nayo kurekura abanyagihugu bayo bafungiweyo. Irani ni kimwe mu bihugu bisinzikajwe na korona, bituma gifata ingingo yo kurekura iby'agateganyo abanyororo 70,000. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarahagaritse inama y'abakuru b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi arivyo G7 mu Gifaransa kubwo ikiza cya korona. Ibiro vyiwe White House byashikirije ejo ku munsi wa kane ku iyo nama yategekanywa kuzobera i Camp David mu micungararo ya Washington DC mu kwezi kwa gatandatu izoba, ariko hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference. Umuvugizi w'ibiro bya perezida avuga ko ibyo bikozwe kugira abategetsi bacungure uburyo bw'amafaranga ku bw'amagara y'abanyagihugu babo muri iki gihe amakungu ari mu bibazo by'ubutunzi ku bw'ikiza cya korona. Ibihugu bya G7 bitunze kurusha ibindi ku isi ni Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze za Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inyuma y'indwi akuye leta yose, perezida wa Malawi Peter Mutharika yagenye leta nshasha ejo ku munsi wa kane irimwo bashasha mu migambwe bafatanije amatora. Kuwa gatanu w'indwi heze niho Mutharika yafashe ingingo yo gufuta abagize leta naye mu ntango zindwi ahagarika umukuru w'ibiro bya gisirikare ni nyuma y'itorwa ryiwe ryankiwe ku mvo z'ubusuma bw'amajwi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yategetse ko atunganywa yandi matora mashasha mu minsi 150 ariko mutarika ariko aragerageza guhagarika ayo matora.
Urakoze Aloyisi ku makuru wejeje kudushikiriza.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yahaye ukuri uwahoze arongoye ico gihugu Domitien Ndayizeye yari yangiwe n'umugwi Seni kuja mu bazo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatano k'uyu mwaka. Iyo sentare yabitangaje kuwa kane Bujumbura mu gihe yariko yerekana imigambi yafashe kubayituye. Urunani kira Burundi gwashize imbere Domitien Ndayizeye gwashimye iyo ngingo. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eloge Wirikaneze.
Aho kur contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante de rejet de la candidature de l'honorable Domitien Ndayizeye à l'élection présidentielle du 20 mai.
Uwo nishyahane ndagijimana mukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri uyu wa kane ku mugoroba mu gihe yari kavuga abakandida sentare arongoye yahaye ukuri n'abo yakwimye. Ku bakandida bane bari bitwaye muri iyo sentare uretse Jacques Bigirimana yahisemwo kuzoherekeza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abasigaye nta mahirwe bahawe kiretse wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye. Umukuru w'unanikira Burundi rwamushize imbere yarashimye rwaciwe. Aloyse Barichako yabwiye amenyesha makuru ahejeje gukurikirana ibyo sentare yashitseko.
Iyi ngingo sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ifashe n'ingingo itunezera cyane iratunezereye nicyo gituma ubu tuzi umunezero twese muri runanikira Burundi. Nibaza ko n'abarundi bose baranezerewe kuko sentare ihereje kwerekana ko ari sentare koko irerekanye ubutungane kuko ingingo sentare yafashe n'ingingo itari ifite ifatiro mu gihe duhejeje gushikana ibyerekana ko umukandida wacu agomba kwitoza muri seni. Sentare yatwandikiye ko bikwiye mbere n'umuvugizi wa seni wenyine arandika arabitangaza arabitangariza makungu ko umukandida wacu nyakubahwa Domitien Ndayizeye ahejeje gutanga dosiye kandi ariwe wanyuma amaze itoza ku mukuru w'igihugu kandi dosiye yiwe yuzuye atakibuze. Byatangaje kubona mu nyuma seni ishobora kuvuga yuko bajya abantu bitwa ko bamushyigikiye bashika 200 batari bakwiye mu gihe twari twatanze 208.
Baricyako yarashimiye n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati bushinzwe itunganywa ry'imiryambwe.
Ibyo rero ntitubyose nishabikurangira hariho akaboko kari inyuma ariko kandi twagomba dushimire mwashaka ubushikiranganje bw'intwaro hagati kuko muri iryo bombura muri ako gahohotero nyine seni yari kiradukorera ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwabyifashemo neza mu byo seni yagumye gusaba bitaza ntibizi. Dushimira rero n'ubutegetsi baza rero ko iyi ngingo ihejeje gufatwa ngaho izotuma amatora agenda neza kuko seni nabonye yuko bandanje bakora amakosa ubutungane buri ngaho kandi bukanura.
Aho umunezero w'urunanikira Burundi ugera ni naho hagera n'umubabaro w'ababwiwe ko batarenganijwe n'umugwi seni utunganya amatora. Aniseni yo nkuru arongoye umugambwe CDP yaheruka gutahuka avuye hanze y'igihugu ari muri abo. Yavuze mugabo ko umugwi seni utamuhera kunywera ku gikombe nk'icyo wamuhereye ko mu kurondera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe uzoja mu yandi matora.
CDP duheruka kuva hanze tuje matora ayasigaye yose nibatwemerera yasigaye tuzoyajamo kuko twaje tuje mu matora ntitwaje kuraba Tanganyika kuko twaje tuje mu bya politiki twaje tuje mu matora tuzoyabandanye nkabasaba n'iseruka rukambye za CDP zose aho ziri hose yuko nkuko tubivuga zovoba uguye hasi nuherayo utigeza kuduga ujya kwirasora.
Abakandida bari batanze ibirego muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ni bane naye imigambwe CDP FPN Imboneza Runanikira Burundi hamwe n'umugambwe FNL. Uwanyuma yahisemo mu mwezi ndwiheze gusokora ikirego bamenyesha yuko azoherekeza umukandida wa CNDD-FDD. Nao bwana ndayizeye yahawe ukuri kubijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu w'indwi. Umukuru Mugwiseni yavuze ko abakandida bose buna na serukira atanu umwe yujuje ibisabwa kugira ngo yitoze mu matora y'abashinga amateka azobera umunsi umwe nayo umukuru w'igihugu kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Bari cyakavuga ko no kuvyerekeye abashinga amateka bazitura sentare. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, Burundi bwatangaje ko buhagaritse gutanga visa ku banyamahanga bose bifuza kuza mu gihugu. Iyo ngingo ifashwe mu gihe mugera wa corona ubandanya kubica bigacika hijya no hino ku isi. Ibyo byavugiwe mu kiganiro umushikiranganji w'amagara y'abantu n'uw'imigenderanire n'amahanga bagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Abashikiranganji babiri w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu w'amagara y'abantu nibo baremesheje ikiganiro ku baserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Ezekiel Nibizi, umushyiranganji w'imigenderanire, yatanguye abwira abatumire muri iyo nama ko umugera wa coronavirus utarashika mu Burundi, ariko ko Leta yamaze gufata ingingo zo gukinga. Muri izo ngingo harimo kudasubira gutanga viza ku banyamahanga baza mu Burundi, ariko kandi akavuga ko bidasigura ko imbibi z'igihugu zugaye.
Pour le moment, je voudrais vous annoncer que
muri kino gihe nagenda bamenyesha ko gutanga amaviza bihagaze gushika bihindutse, ariko nkamenyesha ko Burundi butugaye imbibe. Ni mu ntumbero yo kugira icyo kiza ntigikwiragizwe ku isi yose. Niko ibihugu bibikora. Abarundi bazotaha bavuye mu bihugu birimwo uwo mugera bazoshika mu bibanza byabo nyene vyabigenewe. Muganga Tadendi Kumana, umushiranganje w'amagara y'abantu muri Leta y'u Burundi, yemeje ko ata muntu n'umwe araboneka ko umugera wa coronavirus mu Burundi. Naho bimeze gutyo, Tadendi Kumana avuga ko bafatikanije n'ibihugu nka Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, u Burundi bwiteguye gukinga icyo kiza kidasanzwe.
Kugeza ubu nta muntu n'umwe turabonamwo iyo ngwara. Ibyo kubashyira hamwe mu kibanza cyabo biraba abava mu bihugu birimwo uwo mugera, tukabikora turi kumwe n'abo dufashanya. Ibikoresho birahari, tukaba twabiguze ku mafaranga ya Leta y'u Burundi, tunafashijwe n'ibihugu nk'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntoreka gushimira hano. Turafise ibikoresho bihagije kugira duhangane n'uwo icyo kiza cyoramuka gifashe.
Uwo mushikiranganji avuga ko ibibanza 2022 byari byateguwe hirya no hino mu gihe u Burundi bwitegura guhangana n'ikiza cya Ebola, bazobihinyanyura bigafasha mu gukinga coronavirus.
Donc la prévention se fait via des screenings médicaux systématiques qui sont faits dans les 22 sites et d'entrée ici au Burundi.
Kugikinga bikogwa mu bibanza by'ubuganga 2022 by'ubwinjiriro mu Burundi, nkuko twabikora mu gihe cyo gukinga umugera wa Ebola. Twashyizemo nguvu ku kibuga cy'indege, ibindi bibanza by'ubwinjiriro bihambaye nka Ruhwa, Nemba na Kobero, kubera ko hari ingenzi zidafata indege zigaca mu Rwanda cyanke Uganda zikoresheje amabisi. Muri kino gihe duteganya guhura n'abo dufashanya mu buhinga no mu butunzi kugira tubandanye guhangana n'icyo kiza mu guhindura uburyo twikingira, kuko n'uburyo bwo kwandura bwahindutse.
Abashikiranganji babiri bagiye gutanga amajambo y'intangamarara baciye basaba amenyeshamakuru gukinjura inama ikibandanya mu mwiherero.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe ikiza cy'umugera wa corona kibandanya gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi, ubuyobozi bukuru bw'Ijwi rya Amerika bwarashyikirije ubutumwa muri kino gihe ibiganiro bya radiyo yanyu bishobora guhinduka kubera ikiza cy'umugera wa corona. Mu busomegwa na Eugene Mukankusi.
Ndi Amanda Bennett, ndi umuyobozi mukuru wa radiyo Ijwi rya Amerika. Ndimo kubagezaho ubutumwa ndi mu rugo, kuko ku Ijwi rya Amerika abakozi hafi ya twese turimo gukorera mu rugo kugira ngo dufashe kugabanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Ndabizi neza ko irimo kugira ingaruka kuri benshi muri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Ndashaka gusa kubamenyesha ko mu gihe ubuzima bwiza n'umutekano w'abanyamakuru bacu ari cyo kintu mu by'ukuri kiza imbere mu biduhangayikishije, tuzi neza ko muri ibi bihe bitoroshye murushaho kutugana kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere yizewe adafite aho abogamiye kandi mukeneye kugira ngo mufate ibyemezo bireba ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu rero turimo gukora cyane uko tubishoboye kugira ngo dukomeze kuyabagezaho muri gahunda zacu uko tubibashije. Mushobora kuba mubona impinduka mu biganiro byacu mumenyereye gukurikira, kandi bimwe bishobora guhagarara. biramutse bigenza gutyo tuzabamenyesha aho mwabisanga. Ubwo rero mbifurije amahirwe masa n'ubuzima bwiza kandi ndabashimiye cyane. Twizeye kuzabasha gukomeza kuba hafi. Murakoze.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Rwanda yahagaritse uruja n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu makambi y'impunzi arenga 6 ari mu gihugu. Ni igihugu cya Tanzania cyafashe ingingo nk'iyo cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi bahungiyeyo. Ni nyuma y'akamo katewe n'ishyirahamwe rijejwe gukingira impunzi ku isi HCR ko ibihugu bimaze kubonekamwo ikiza cy'umugera wa corona byo kwitaho ivyerekeye gukingira vy'umwihariko impunzi kuko hagize ubufatwa yo kwanduza benshi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda Minema yatangaje ko yitayeho cyane gukinga ko ikiza cy'umugera wa corona cinjira mu makambi y'impunzi ari mu gihugu. Umunyamabanga ahoraho Kayumba Rugina Olivier yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva ubu inkambi zirenga 6 ziri mu Rwanda harimo n'izagateganyo ukwinjira no gusohoka byahagaritswe. Gusa igihugu ntacagaritse kwakira impunzi canke abasaba ubuhungiro.
Gusohoka no kwinjira mu nkambi byabaye bihagaritswe. Abantu batuye mu nkambi baraguma mu nkambi. Iyo bashatse gusohoka ku mpamvu zumvikana barasohoka, ntago tubafungirana. Ariko bashitsi baje kubasura mu buryo busanzwe nabyo twabihagaritse. Impunzi ntago twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iwe guhungiyeho uramwakira nk'uko abandi bantu bose binjira ku mipaka nabo tugomba bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa. Mu nkambi y'impunzi amashuri yabaye ahagaritse mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Insengero nazo zabaye zifunze imiryango. Ibikorwa byo guhuriza impunzi hamwe byarahagaritswe. Gusura abarwayi mu mavuriro ari mu nkambi nabyo byarahagaritswe. Ibiryo cyangwa ibindi bintu bihabwa impunzi buri munsi twafashe umwanzuro yuko byatangirwa rimwe, byaba rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Hashyizwe uburyo bunoze bwo gukaraba intoki no kongera isuku mu nkambi. Hashyirwaho ibikoresho byabugenewe za kandagira ukarabe aho abantu bose binjirira, haba mu masoko, haba mu marembo y'inkambi.
Impunzi zari zimaze iminsi zisaba ko zohabwa ibikoresho by'isuku nk'amasabuni n'ibindi. Ibi navyo abajejwe impunzi bemeje ko byatanguye gutangwa. Mu bantu 11 bari bamaze kumenyekana ko bagwaye ico kiza mu Rwanda, aho twateguriye inkuru nta mpunzi n'imwe irimwo.
Abashinzwe gutanga amasabuni nabo barimo bihutisha ibikorwa byabo. Gutanga amazi ahagije nabyo biri mu ngamba twafashe. Turimo dufatanya n'abo bita abajyanama b'ubuzima kugira ngo dushobore gutanga mesaje z'ubukangurambaga mu makartiye aho batuye cyangwa se no mu miryango yabo. Twatanze n'ubutumwa yuko habaye umuntu wagaragayeho ibimenyetso, uwo muntu ashobora kujya kwa muganga mu nkambi cyangwa se akabwira abajyanama b'ubuzima bakagira uko bamufasha. Ikindi, umuntu uba waraturutse hanze y'igihugu akaba yaraje gutembera mu nkambi avuye muri biriya bihugu bizwiho nka coronavirus, aba impunzi twazisabye yuko zahita zibwira abashinzwe inkambi cyangwa se abajyanama b'ubuzima. Kugeza ubu ngubu nta kesi twari twabona.
Uwuserukira imwe mu nkambi z'impunzi nawe narashima ko ibyo bikoresho by'isuku byamaze kubashikira. No mu gihugu cya Tanzania ingingo nk'izo zafashwe. Umwe mu mpunzi z'abarundi ari mu ikambi ya Mutenderi yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu ntumbero yo kwirinda ikiza ruho nyangana cya coronavirus bahawe amategeko ko kizira guhurira hamwe abantu benshi cyane cyane mu isoko. Amashuri nayo yugawe. Icyo bikoze amasengero n'imisigiti ntibirugagwa. Hakwiragijwe kandi ibibanza byo gukarabiramo byinshi. Uko niko bimeze no mu yandi makambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta na Nyarugusu ari muri ico gihugu ca Tanzania kimaze kwibonekezamwo umugwayi wa COVID-19. Ishami mpuzamakungu ONI ribicicije ku gisata cyaryo citaho impunzi ya ser ryari ryateye akamo ko amakambi y'impunzi yo kwitabwaho cyane mu bihugu bimaze kugaragaramo umugera wa corona ku bwa HCR hamico kiza gicitse mu makambi cofata abantu benshi kuko babana begeranye abajejwe impunzi mu Rwanda bahamagariza impunzi kwitaho cyane amabwiriza y'isuku
turabasaba nyabuneka nimukurikize amabwiriza yatanzwe na ministeri y'ubuzima mukurikize amabwiriza atangwa n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'isuku n'isukura ndetse n'ubuzima dufatanye n'abajyanama b'ubuzima dufatanye n'abashinzwe umutekano kugira ngo dushobore gufata ingamba cyangwa se gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda coronavirus
ku isi nzima HCR ivuga ko icyo kiza kimaze gufata impunzi zigera kuri 10 zo mu gihugu c'Ubudagi HCR yanavuze ko yahagaritse ibikorwa byo kwimura impunzi zikugwa mu gihugu kimwe zikajanwa mu kindi reinstallation mu gifaransa umugera wa corona wiswe COVID-19 umaze gufata abantu barenga 200 mu karere k'ibiyaga binini birimo impunzi nyinshi ku isi gushikaho twategura iyi nkuru abamaze gufatwa ni hafi 221 ikaba imaze guhitana hafi 900 n'ibiharuro biguma bihindagurika ku mwanya ku mwanya Pierre Clavier ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Umugera wa corona umaze gukwiragira mu bihugu birenga ijana vyo kwisi gisata cishiramwe muzamakungu citaho amagara y'abantu OMS gitangaza ko abamaze kwandura uwo mugera barenga 200 aho umaze guhitana barenga 900 ku isi naho abahinga bagerageje gusobanura inkomoko no kugene iyo ndwara iteye hari abandi bantu bafashe imigambi gukwiragiza ibihuha mu ntumbero yo kubakangurira kwitaho ubuzima bwanyu Radio ya Amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro nivyo mumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana abashikiriza
muri iki gice cy'Amerika kibihuhuzwa kuri virusi ya corona abantu bakomeje kwibaza aho iyi virusi yaturutse n'urugikwirakwizwa Isa matungo aba mu mago nk'injangwe imbwa ihene na yandi ashobora kuba umuyoboro wo gusakaza iyi virusi yaba se yarakorewe muri laboratwari y'i Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga yaba se ikwirakwizwa no kuba abantu bajya mu maresitora mu Bushinwa cyangwa gufata ku bikoresho cyangwa ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa nk'uko abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri iyi virusi ya corona haba mu biganiro bagirana hagati yabo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga inzobere mu by'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia Dr Elizabeth Radin arasobanura aho iyi virusi ya corona yaturutse n'uburyo ikwirakwira
Probably the best way as you said to tackle those myths is to go back to
Reka tubanze dusubire inyuma turebe ngo ese iyi virusi ikomoka he kandi ikwirakwira ite Nibyo uburyo bwiza bwo gusobanura iyi virusi ya corona yiswe COVID-19 iri mu bwoko bw'amavirusi aba muri zimwe mu nyamaswa ariko rimwe na rimwe ikaba ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu Ibi twarabyumvise mu Bushinwa byabayeho ubwo iki cyorezo cyasakaraga. Dr. Elizabeth avuga ko mu kugenzura iyi virusi ya rebu tugiranye ngo twayo, virusi ya corona yagaragaye mu Bushinwa yabanje kugaragara mu matungo, ikaba ijya kumera kimwe neza neza n'iyabonetse mu bantu. Izi virusi ni zimwe, avuga ko iyi virusi ya corona yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa, nubwo bibaho gake cyane. Uku kuva mu nyamaswa kuri iyi virusi ya corona ikajya mu bantu avuga ko kutari kumenyerewe ibi byo kuba virusi ya corona yava mu nyamaswa ikajya mu bantu ni bishya rwose ariko birashoboka cyane ko ari virusi y'ubwoko bumwe ndumva ari bwo buryo umuntu yasobanura inkomoko y'iyi virusi ya corona iyi virusi kandi twarayibonye nanone ubwo yadukaga mu 2003
That's where the virus came from.
None ko hari n'ibihuhuzwa ko iyi virusi ya corona yaba yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga leta ikaza gutangaza ko ari icyorezo cyadutse byo byaba bihuriye he n'ukuri Dr. Elizabeth Radin ati
There's really no evidence for this explanation or idea that it came from a lab that would make for good movie material but
Mu by'ukuri nta bihamya biriho by'uko iyi virusi yaba yaracitse abayicuraga muri laboratwari nta bimenyetso bifatika biriho rwose ku bijyanye n'ikwirakwira ry'iyi virusi ubu twavuga ko uburyo bw'ibanze bwo kuyisakaza ari ugukoranaho kw'abantu kuko yahereye mu Bushinwa ikomeza ikwira n'ahandi ibi bivuze ko iyi virusi ikwirakwira binyuze mu gukoranaho kw'abantu babiri umwe ayirwaye yakwirakwira binyuze mu myanya y'ubuhumekero nk'igihe uyirwaye akoroye cyangwa yitsamuye yegeranye n'abandi umuntu agahumeka umwuka w'uwayanduye ukaba wajya mu bihaha biranashoboka kandi ko umuntu agize atya agakora ku kintu cyangwa igikoresho yirwaye yakozeho nawe akaza kwikora nko ku izuru cyangwa kwikora ahandi ku isura nawe yakwandura. Ariko muri rusange gukorakoranaho hagati y'umuntu yirwaye n'utayirwaye niyo nzira iyi virusi yanduriramo cyane. Rero nta mpamvu yo gutekereza cyane ko iyi virusi wayanduzwa n'amatungo abana n'abantu mu ngo cyangwa muri za resitora, ahubwo abantu bayanduzanya iyo bakorakoranaho.
Explanation is far-fetched and really implausible, and from what we know it's really that close person-to-person contact.
Ku bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze gukwirakwira isi yose, Ijwi ry'Amerika tuzahindura bimwe mu biganiro byacu. Niyo mpamvu ibiganiro bimwe muzajya mubyumva bisubiyemo, ibindi bikaza ku minsi itari yabyo. Muzatwihanganire. Icy'ingenzi hano ku Ijwi ry'Amerika, dushyira imbere ubuzima bwiza bw'abanyamakuru bacu aho bari n'aho bakorera. Ibiganiro byinshi bizajya bitegurwa abanyamakuru bari iwabo aho batuye. Namwe aho muri turabazirikana, mutwihanganire ku biganiro bizahinduka. Impinduka zizaba ariko ntizizabangamira byinshi mu biganiro byacu. Mukomere kandi turi kumwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu munsi mu mateka, Barack Obama yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagendeye igihugu cya Cuba. Ibisiguro turabishikirizwa na mugenzi wacu akorera i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangiye urugendo rw'iminsi itatu yagiriye mu gihugu cya Cuba. Niwe wabaye perezida wa mbere wa Amerika wagendereye Cuba kuva mu mwaka w'1928, akaba kandi perezida wa Amerika wa mbere wari ugendereye Cuba kuva Fidel Castro akoze revolusiyo yahiritse ku butegetsi Fulgencio Batista wari ushyigikiwe na Amerika, ubwo hari mu mwaka w'1959. Barack Obama akigera i La Havana ari kumwe n'umugore we Michelle Obama n'abakobwa be Maria na Sasha. Obama yashuje abaturage ba Cuba akoresheje urubuga rwe rwa Twitter agira ati: mumeze mute muri Cuba? Ati: maze kugera mu gihugu cyanyu kandi niteguye guhura no kuganira namwe. Yahageze yaherekejwe n'intumwa zigera ku 200,000 afite umugambi wo kurangiza urwikekwe rwatangiye mu gihe cy'intambara y'ubutita, maze agashimangira iteka rishya ry'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Igihe yakiraga abakozi ba ambasade, abo Perezida Barack Obama yarabwiye ati: ngiki gihe tubonye kizanduka mu mateka kugira ngo duture umubano n'abaturage ba Cuba.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahaniyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Umudendezo tujyana umuriki izuba. bizashira bifuze ko mwota nikwizimera reka mubere inyenyeri itazima imfurisa kwa mubere urukukamo.